Radio Özgür Amerika. Radio Özgür Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali 93 n'ibice bitatu I Karongi aho muri Uganda mudukurikira kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ikisoro waisha tu radio yacu voa.com n'urubuga musangaho biganiro byacu byose naho kuri Facebook, Instagram, YouTube na X ni VOA radio yacu igitondo kiza nshuti muduteze amatwi kuri mikro hano I Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru yo muri uyu mwanya mu mpera z'icyumweru dushoje hano I Washington ambasade y'u Burundi yakoze ibirori byo kwizihiza imyaka 62 ishize ubonye ubwigenge umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika abajije ambasaderi igihe u Burundi buzafungurira imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika muri icyo gihugu
nizibyo yuko vuba akabaza aho kuba kari kagenzi gashobora gutora ibinyishu kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko gira icyubahiro mukuru w'ubucashi yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegemye
uyu ni ambasaderi Jean Bosco Barege uhagarariye u Burundi muri Amerika Minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko yakuyeho Burundi gahunda y'icyo gihugu yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntigeze ibasha kubakumira. Niger, Mali na Burkina Faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishyashya naho Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi kuri uyu wa mbere aragirira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burusiya kugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi amakuru arambuye ni mukanya gato. Ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare muri Afurika y'Uburengerazuba haribyo Niger, Mali na Burkina Faso byaraye bishyize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro rishya bishimangira ko bitajenjetse mu gufatanya inzira yo gusohoka mu muryango w'ubukungu na politiki uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Uyu muryango wari umaze iminsi usaba ibihugu biyobowe n'igisirikare gusubira mu miyoborere ya demokarasi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu nama ya mbere y'umuryango mushya ibihugu byashinze biwita Alliance of Sahel States AES cyangwa umuryango uhuza ibihugu byo muri Sahel. Isinywa ry'ayo masezerano hagati y'ibihugu ni ikimenyetso ko bifitanye ubufatanye bwa hafi muri aka karere ka Sahel yo hagati kazahajwe n'umutekano muke. Abasirikare bategeka ibihugu bitatu bafashe ubutegetsi hagati y'umwaka 2020 2023 bahise bahagarika ubufatanye n'ibihugu byo mu karere ndetse n'iby'Uburayi na Amerika. Perezida wa Niger Abdurrahman Tiani yavuze ko inama y'umuryango w'ibihugu byo muri Sahel ari umusaruro wo kwiyemeza n'ubushake ibihugu bisangiye wo kugarura ubusugire bwabyo. Gushyira umukono ku masezerano atangiza ihuriro rishya ry'ibi bihugu biremeza ku mugaragaro ko Niger, Mali na Burkina Faso bidashaka umuryango w'ubukungu na politiki wa CEDEAO uhuza ibihugu 15 byo muri Afurika y'Uburengerazuba. Aya masezerano yashyizweho umukono hasigaye umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa CEDEAO wagumye kwingingira ibihugu kugarukamo baterane. Niger, Mali na Burkina Faso bishinja CEDEAO guteshuka ku mahame shingiro yigenga no kunanirwa guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abarwanyi b'abajihadiste. Mu kwezi kwa gatatu ibihugu kwari bitatu byemeranyije gushyiraho ingabo bihuriyeho zo guhangana n'icyo kibazo kimaze guhitana abarwa mu bihumbi no gukura mu byabo abagera kuri 3,000,000. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi kuri uyu wa mbere aragira uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burusiya rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Ni uruzinduko rubaye muri iki gihe Burusiya bufitanye umubano n'Ubushinwa Ubuhinde bufata nka mukeba. Abakurikiranira hafi bya politiki y'Ubuhinde baravuga ko muri uru ruzinduko Modi ateganya kugirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin ku wa kabiri bizaba bigamije gukuraho urwikekwe ko umubano w'ibihugu bicuditse igihe kirekire waba warajemo kirogoya. Iyi nama bazagirana izaba ibaye bwa mbere kuva Uburusiya bwatera Ukraine. Ubuhinde bwirinze kwivanga muri iki kibazo. Ntibwigeze bwamagana iyi ntambara cyangwa ngo bwitabire ibihano ibihugu by'Uburayi na Amerika byafatiye Uburusiya. Nubwo abakuru b'ibihugu by'Uburusiya n'Ubuhinde bagirana inama buri mwaka kuva mwaka 2000 bari batarongera guhura kuva Vladimir Putin asuye umurwa mukuru w'Ubuhinde mu mwaka 2021.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubu Fransa amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yitabiriye ku rugero ruri hejuru urwo amatora aheruka yo mwaka 2022. na matora shaka rya National Rally ritsimbaraye kubya kera rishobora kugaragazamo ingufu gusa nubwo rishobora kubona intebe nyinshi mu nteko ishinga amategeko rishobora kutabona ubwiganze aramutse abuze ishyaka ribona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa bishobora kuba igihato ku butegetsi bwa Perezida Macron bigatiza umurindi imijyugararo n'idindira ry'ibikorwa bya leta muri iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri mu bukungu mu bikoresha ifaranga ry'Uburayi Euro ishyaka National Rally riramutse ritsinze bwa bubaye ubwa mbere ishyaka ritsimbore ku bya kera rigiye ku buyobozi kuva mu ntambara y'isi ya kabiri ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusange kuri VOA radio yacu ukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Kuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuhere ku birori byo kwizihiza imyaka 62 y'ubwigenge bw'u Burundi yabereye hano i Washington DC mu mpera z'icyumweru dushoje ku cyicaro cy'ambasade y'u Burundi byitabiriwe n'abarundi baba muri Amerika ndetse n'abatumiwe baturuka mu bindi bihugu mugenzi wacu Horian Itangishaka yari yabyitabiriye yitwaje mikro ye ahurirayo na Jeff Campbell na Sarah Padula ungirije umuyobozi w'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabaramukije mwese, urakoze ambasadere, nitwa Jeff Kempler, nshinzwe Burundi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Reka mfatiye umwanya nshimira ambasadere na madamu we n'abarundi baba mu mahanga bateguye ibirori byiza cyane. Nongere nkikaze abo dukorana mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ko yifatanyije natwe. Iki ni igikorwa gifite ibisobanuro bikomeye ku mubano u Burundi bufitanye na Amerika. Twiteze byinshi ku mubano uri hagati ya Amerika n'u Burundi.
Thank you, Mr. Ambassador, for your kind introduction.
Murakoze ambasaderi kuri iyo ndamutso y'urukundo. Nitwa Sarah Padula wo mu biro bijejwe Afrika akarere kari hagati y'umugabane abo twagendanye turi niteka kuba turi kumwe namwe kuri uno munsi aho u Burundi buri ko burahimbaza imyaka 62 bwikukiye kubganje biranezera cyane kubona ibihugu byombi bifise amatariki yegeranye yo guhimbaza ukwikukira kwavyo nibihe bihambaye kumigenderanire hagati y'u Burundi na Amerika. Ambasaderi, turanejerejwe no kuba uheruka gushingwa aya mabanga yo guserukira leta yanyu ngaha muri Washington DC. Kandi turanezerewe kuba dufise umwambasaderi mushasha i Bujumbura. Nk'uko ambasaderi Peterson yabwiye umukuru w'igihugu cyanyu aciye iminsi mike Kenya,
the United States government remains
leta ya Amerika yiteguriye gukorana na leta yanyu hamwe n'abanyagihugu u Burundi.
Auguste Burundi umuririmbyi azwi cyane mu Burundi no hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akunze kuririmba indirimbo zihayagiza imico kama y'igihugu cy'u Burundi uri hano kuri rino sango ryo guhimbaza ukwikukira ku Burundi ku nshuro ya 62 bisigura iki ku mujene nkawe yatumiwe kugira ngo ashobore kunezereza abantu ashobore kuririmbira abantu kuri rino sango ku munsi uhambaye nk'uyu bisigura iki kuri wewe
murakoze cyane ukibazo cyiza no kuvuga ko kundi imico nakaranga by'igihugu cyacu cyo gukunda u Burundi bwacu n'ibintu nakuranye abeshi twagiye turakona barabizi uva kera abagere bica bisigura yuko za ndoto zanje imba ndimwo imba ndiko ndakonda ndashaka kugira ngo menyekanishe imico nakaranga by'u Burundi cyamo nako rero ko ni igihugu cyangwa se abantu mu mice bitandukanye kwa babigomwe cyaba kabashaka kubifasha bifata rero ko ari ya nyishu y'ibyo ndiko ndashaka gushikako ndabibona ko ari Imana yikira kora ego.
Enone nk'ijambo nyamukuru ambasadere yashikirije mwajyakiriye gute nk'aba jeune bashobye kwitabara ino sango ijambo rya ambasadere mwajyakiriye gute?
Ah ijambo rya ambasadere yavuze neza cyane murabona ko uno munsi u Burundi bugeza handi kuko aba jeune cyangwa se ugaruka mu Kirundi na kodi se duhabwa ijambo agaciro n'agateka ibyo nico twararabuze kuva kera kugira ngo umujene ukomaze mu mico y'u Burundi bavuga yuko umujene n'umwana ariko akiba ko ivyumviro bikomeye cyangwa se ivyumviro byogera kure biba mu bajene no munsi bari kwiga amashuri meza kwatembere ku bitandukanye no munsi b'ambasaderi kwavuze rya jambo byanezereye cyane nabonye ko ari kimwe mu nyishu twari dukeneye kuva kera yanyu twari dufite two turaronka amazi yo kwimanuza n'abatakaje gushimira Imana no gushimira igihugu cyacu cy'u Burundi
none kuri izo nguvu abajene twumva mu fise ni ivyumviro byinshi nigiki nyamukuru mubona mushaka guterera haba ari mu barundi bari ngaha muri diaspora canke abarundi bari mu gihugu kuri wewe ikikura gishinga kubijanye n'iterambere ry'igihugu sho bari nkikihe mu Burundi abahanze
nkuko mu ndimbo mwavyumvise dukunda Burundi tubukundisha abandi ntidushaka gukunda ko abantu bashaka gukunda Burundi se twabanze kubukunda kubukunda nabwo hariho kubukorera no kubwamamaza ibyo bintu nabyo mu kubikora turakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu hano tugapaga sa kubujya kuvakira abasogokuru barapaga mariko bagatwara mu miryango no kuvana n'imbere mu munsi gifite no banafise ahantu fise abakozi babiri nawe ukagira babiri undi babiri ubukene ko turavuga ejo na ya mbona kazo y'igihugu tuzoyishika ko mugabo ifushye mu diaspora nta gihugu na kimwe nzine cyo cyateye imbere kitateje imbere n'abantu basohotse igihugu bakajya gupagasa nibaza ko rero nitwa turi kumwe twese tukavyumva kumwe abarundi twese muri rusangi tukavyumva singomba ko duhuza umugambwe singomba ko duhuza ubwoko singomba ko duhuza intara mugo duhuye ko turabarundi igihugu ari cyacu twese umubyeyi wacu nibaza ko rero hagati y'ibyo ibintu bizogira neza cyane na cyane cyane twebugwaruka nico tusinguvu nyinshi zo kureba akahise tukagatiguramo kazoza hama tugahabwa umwanya nk'uko twahawe ibyumviro byacu bakavyumva ego
Auguste Burundi turagushimiye cyane kukanyu hayiragijwe rya Amerika
genzi wacu Oriane itanga ishaka aganira n'abamwe mu bitabiriye ibyo birori yaganiriye kandi na ambasaderi Jean Bosco barengiye uhagarariye u Burundi muri Amerika abanza kumubaza ijambo yabwiye abitabiriye ibyo birori na gahunda yo gufungura umurongo wa FM w'ijwi rya Amerika mu Burundi
mu gihugu cha Amerika aho ubusekizi bw'u Burundi ukorera aha ubuserukiro Burundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye kugira ngo duhimbaze umunsi u Burundi bumaze imyaka 62 buhabuje intahe yo kwikukira uwo munsi ukabusanzwe ahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko umwaka utashe rero wahimbajwe itariki imwe mu kakaru mu gihugu wacu hari ku munsi wa mbere mugabo kubera kugene ibintu by'akazi no bimeze ntibyakunda ko dushate buhimbaza uwo munsi byiza twari kugira ngo abarundi bava hijya no hino bashobore kuba bari hano nico bituma twaciye tubishira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi ryo twashikirije nuko imyaka 60 irangiye Burundi buhabuje ntayo kwikukira ari ntambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku civugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri nuko igihugu kiba gifise umwidegembyo mu by'ubutunzi icyo rero nico civugo nyamukuru nico nanagarutse ko mu jambo nashikirije hanyuma ico nasaje gikomeye nasaje abarundi baba hano kubgambe nambere twugira ubumwe tukabumwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegembyo mu bijanye n'ubutunzi ushoboke nabasaje yuko ivyo babona ivyo biga hano ivyo bafise hano ubwo bumenyi bo baronse baja kubushira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegembyo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushikirana kuri yambo na kazoza y'ibihumbi 240 260 yanyiri cyo mu kwigo cyacu cyiza cyo Burundi
ego twabonye yuko ubushikira nganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi nabo nyene mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo President Joe Biden iki kuri uno munsi bifatanyije namwe kuvyo mwa mwaganiriye kuvyo mwa mwifuza ku biro byabo
murakoze cyane nkuko mubivuze nanezerewe kuko nabonye abantu bishya abantu babiri byampimbaye nkuko mubivuze ujejwe cegera cujejwe Afrika hamwe n'ujejwe u Burundi kwasabye cyane mbere twanahuriye ko nuko nkuko nabo nyine yabivuze u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yabivuze no mu ijambo kubyerekeye cyane cyane umuyaga nkuba kuko murazi umuyaga nkuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa Power Africa mu cyongereza
ni umugambi uri kurakorerwa ko cyane kandi no mu Burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'urongoye iwacu no mu karere afise ibiri Nairobi nawe yari muri bibiro ryari ya tutiteka rashika uwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane hamwe no n'indi migambi nkuko mwumvise yabivuze ibyo bya malaria byo kugwanya malaria n'indi migambi itandukanye ibyo rero nibikogwa bitandukanye bikogwa na leta z'umwe za Amerika kandi n'ubundi twasuye gusaba yuko tworushizaho kubishiraka ingufu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyaga nk'ubu ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyaga nk'ubu kwi icyo rero kinacho kikaba ari ikintu bari kubarakorera ko mbere aho uwo mgambi twifuza yuko mu myaka indwi igihugu cy'u Burundi cyoba kimaze gushika ku 70% y'umuyaga nk'ubu aho ndiko ndavuga na hari ya ruguru mu misozi wacu ruguru ahari ho hose mbere n'umushikiranganje arabe iby'umuyaga nk'uba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mgambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanye kandi kuko uwo mgambi nkuko nabivuze igihe ntanga makete kwa president Joe Biden yarawugarutse karabishimangira kandi umva ko biko biragenda neza
muri kino gihe u Burundi buri kuca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane kubijanye nibura gigitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse
murakoze cyane nkuko mwivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi atanu muri amezi atanu ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu mareta atandukanye murazi yuko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma nshitse hano nahuye bafise imigwi itandukanye rero nka bose nagerageje kuvugana na bamwe bamwe bose mu migwi yabo kandi twaraganiriye neza u Burundi burafise ibibazo bitandukanye kandi uraje neza si u Burundi gusa ni bihugu bitandukanye muri Afrika hari iki kibazo cyo kubura ari aho kubura kw'amadolari hanyuma ibihugu rero kuri bitanganye ubutunzi ntibiba baraco kimwe rero ngarutse wacu bica bituma tubura ibintu bimwe bimwe nk'igitoro n'ibindi icyo ni kibazo turiko turagwana naco kandi leta iri kiragenza uko ishoboye mugabo rero nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu nsaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe y'ukuraba ingene twoza turagerageza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cyacu cyo rero ni kintu no munsi ntoca mvuga ngo kizogenda uko mugayo ico nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi umwe dushobora kugishikako
ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambassadeur Barege tutababajije akabazo ka FM radijwe rya Amerika mu gihugu hagati ntigisamirana mbegaho bahari intambwe yoba irikirigwa kugira ngo ico kibazo gikemuke kugira ngo no mu Burundi hagati uretse muri Amerika aho nyine no mu bindi bihugu ariko mu Burundi naho nyine radijwe rya Amerika ishobore gusamirana
murakoze cyane jewe ico kibazo ndazi uko nka BBC ndazi gihe ntarapa mu Burundi barigeze nokuza barakora ikiganiro na nyine ico wahera umukuru w'igihugu ico gihe nayo nkijijwe ivyo kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ibiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha makuru ijya bita Conseil National de la Communication nizige yuko vuba akabaza ho kuba kari kagize gashobora gutorwa inyishu kugiranga iradio isubire kuvuga ko nyine icyubahiro mukuru w'igucacu yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byitegemse kandi uvuga ko nkuko ndabivuze na BBC baraje baratanga ikiganiro niho nari narabyibone nizige yuko rero ngira ngo vuba ijwi rya Amerika bashobora kuvugana n'abajejwe ibyo kumenyesha makuru ngira ngo mu minsi itari myinshi kibazo kigatorera umuti
Ministri w'intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer yarayatangaje ko azavanaho Burundi umugambi utavugwaho rumwe wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Iki cyemezo ni kimwe mu bya mbere ubutegetsi bwe bufashe kuva yatsinda amatora. Ubutegetsi bw'abatsimbaraye ku bya kera asimbuye mu mwaka w'2022 bwari bwatangaje ko buzohereza mu Rwanda bimukira baza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Buvuga ko iki gikorwa kizarangiza ibibazo by'abimukira baza muri icyo gihugu bakoresheje amato mato. Gusa nta mwimukira n'umwe woherejwe mu Rwanda kubera ko icyo cyemezo cyatambamiwe n'ubutabera bw'Ubwongereza. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru yakoze bwa mbere kuva abaye minisitiri w'intebe, Starmer yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda nta kimaze kuko ntikurikizwa yajyaga koherezayo abimukira babarirwa kuri 1% gusa bityo ikaba ntacyo yajyaga gufasha mu kubakumira.
aragira ati gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda yarapfuye ihambwa mbere y'uko itangira ntigeze ibasha kubakumira nimurebe umubare w'amaze kwinjira mu mezi atandatu arenga gato ya mbere y'uyu mwaka ni umubare uruta w'ikindi gihe cyose ngiki kibazo dusigiwe n'abo dusimbuye ariko akazi karatangiye kandi tuzahindura ibintu vuba bishoboka
And we will deliver change as quickly as we can.
Stama yavuze ko hadashobora gukomeza icyo yise ibikorwa bigamije gushimisha rubanda bidafite icyo bikemura ku kibazo cyo gukumira bimukira. Ikibazo cyo guhagarika bimukira bambuka bava mu Bufaransa bakinja mu Bwongereza nicyo cyumvikanye cyane mu byumweru bitandatu byo kwiyamamariza umwanya wa ministri w'intebe mu Bwongereza. Mu gihe ababishyigikiye bavuga ko cyajyaga guca intege burundu abatwara abantu muri ubwo buryo, ababinenga bavuga ko gahunda yo kubohereza mu Rwanda ari iy'ubugome kandi itajyaga kugira icyo itanga. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwemeje ko uyu mugambi unyuranye n'amategeko. Rwavuze ko u Rwanda rudashobora gufatwa nk'igihugu gitekanye cyabakira, bituma abaminisitiri basinya amasezerano mashya n'iki gihugu bahitisha n'itegeko ryemera kurenga kuri icyo cyemezo. Imiryango inyuranye y'uburenganzira bwa muntu yakemanze iyo mikorere yitambamira mu nkiko. Leta y'Ubwongereza yamaze guha u Rwanda miliyoni 100 z'amapound agenewe gushakira amacumbi abimukire bagomba koherezwa no guhakaza abakozi bashinzwe gukora ibyerekeye kubakira. Aya mafaranga Ubwongereza ntibushobora kuzayasubizwa. Stama yavuze ko leta ye izashyiraho ingabo zishinzwe kurinda imipaka zizaba zigizwe n'abapolisi, abashinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu n'abashinjacyaha bazakorana n'ibigo mpuzamahanga guhagarika abinjiza abantu mu buryo butemewe. Stama yatsinze amatora n'amajwi menshi mu mateka ya vuba aha y'Ubwongereza, bituma wa minisitiri w'intebe ukomeye kurusha abandi bategetse Ubwongereza kuva igihe cya Tony Blair. Gusa ategerejwe n'ibibazo bitoroshye birimo guteza imbere imirimo ya leta no kuvugurura ubukungu bujegajega. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ku biro bye biri Downing Street, Stama yashubije ibibazo binyuranye abazwa kenshi kuri gahunda y'uko ateganya kuzubahiriza amasezerano ye yo gukemura ibibazo igihugu cye gifite n'igihe azabikorera. Gusa yatanze ibisubizo bike ku byerekeye gahunda nyirizina afite ibyo bibazo. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuyakomereze ku makuru y'imikino. Duhereye mu Burundi, irushanwa ry'umukino wa basketball muri iki gihugu rihuza amakipe 8 ryatangiye ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje. Imikino yo mu ikubitiro amakipe 2 Urunani na Dynamo niyo yonyine yatsinze. Desire Hatungimana.
Abo n'abakunzi ba basketball bari bishikiye ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino mu gisagara cya Bujumbura kwirabira uko ihiganwa ry'uno mwaka rizoba ryifashe. Bano barashima uko imigwi yabo yiyubatse, bafise icyizere ko bagiye kuzobona ihiganwa rikomeye cyane abakinnyi nibamara kumenyerana.
Benshi barabakinira kuri tayukaye, ariko kuburyo bumenyaye izuba n'akantu ni ibintu bigoye. Urabona yuko abasanzwe bahasanzwe nibo bariko barigaragaza muri zino mace. Twize yuko n'amarokwe yacu azomenyera agaheza bakatwereka mace nziza cyane, nubwo ariko batwereka nziza bazatwereka nziza risumba.
Twasiye ukiviwe turaryohewe, abakinnyi kuti bazana mbere ndetse n'andi makipe yahembeka kuri keza yarikomeje, ariko arikomeza kugira nayo arabe ko hari intambwe yindi botera kugira nabo baze basubike igihugu. Ubu rero turagiye abantu wese twasubiye ku mupira, turabona duteramira simwe twasanga abantu bicaye ku mabarabara. Ubu tugenda kugira cy'umupira w'amaboko tukaraba Imana ishimwe.
Kizigeza w'umugwi wa Dynamo Alvin Nziza aremeza ko aba barongoye baguze abakinnyi beza, asaba abakunzi babo kubaba hafi. Ni mu gihe ku wa gatandatu w'inondwi dutanguye hazoca uwambaye hagati y'Urunani na Dynamo imigwi ikomeye kandi kirebana cyane.
Babwira ko abafana babandanya bazadushigikira, inkino ziracyari nyinshi. Ego Dynamo n'Urunani turazi iyo bihuye nkene biba bimeze, mugabo nibaza ko urukino rumwe rumwe rwose turutegura ukwago, tukabanza tukitegura, hama abakunzi ba Dynamo bakabandanya baza kudushikira mu nkino zarizo zose.
Mu gihe abakinnyi n'abakunzi ba basketball babona ko bagiye kubona inkino zo rwego rwo hejuru, hari agakiza Josue amenyereza umugwi wa Tigers nk'umuhinga aratubwira kabirya kiri higanwa ry'uno mwaka
kabijya muri uwo mwaka nuko tugiye kubona abakinyi benshi bakinye bar mu mwaka weze uravye nka effectif ya Dynamo ni effectif ya twa muri bar uravye unana abakinyi azanye nako dufite abakinyi barenga 10 bakinye bar muri phase za nyuma uri nzubona abakinyi babiri batatu bakinye finale ya bar parce que turu Burundi nako yagize ku rundi rwego go hejuru barazanizo experience aratuma twebwe bamenyereza na dukoresha ingufu nyinshi twongeza ubumenyi turatuma abana b'abarundi bacu bari kwaduza nivo cyane ko bashaka kuduga ku rugezo rurengeye ubwo bari bafize ko rwo kinyana umuntu yakinye bar kumeze kose arakuduza indirectement
abo bakinye b'abanyamahanga uko biyongera niko inkino ziryoha ariko hari nabwo bwinshi butera impungenge bavuga ko abana b'abarundi umwanya wo gukina ugiye kuzoba muto cyane narirya atamubare ntarengwa uhari ku banyamahanga umenyereza haragakiza yabwijwe ijya America ko wewe atampungenge abibonamwo
nibaza kwigikorwa kinini gihagaze ku bamenyereza abana tababaye hafi turashobora gutakaza equipe nationale umva hore nini ni aba coach okumenya ati uyu mwanda mukeneye d'après tout nibo bana dufise bigihugu niyo bana izo equipe abandi tubakira ko maraforia tuwamwa magorosanga tuwamwa katemwa ariko pepe niye turayikeneye nahi waje nibaza ko je nk'umumenyereza nta mwana nk'uyo notahaze awa ndamudugiriza hamwe nabandi komba nzi ko ariwo afitiye equipe mu minu
imigwi yose uko ari umunani izokina inkino 14 ine ya mbere ikikina inkino za kamarampaka ubaye wa mbere aserukira Burundi muri Basketball Africa League BAL Désiré Atunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda aho ikipe ya APRFC iri Dar es Salaam muri Tanzania aho yitabiriye irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa Jean-Claude Munyandinda arakomeza
Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ku ikubitiro izacakirana na Singida Black Stars yo muri Tanzania. Uyu mukino uteganyijwe mu ijoro ryejo kwa kabiri. APRFC izakurikizaho ikipe ya Elmerik Bentu yo muri Sudani y'Epfo kwa gatanu iki cyumweru. Umukino wa gatatu ano wa nyuma mu itsinda uzahuza APRFC na Vila Sports Club yo muri Uganda kwa mbere y'icyumweru gitaha. Muri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup rizatangira ejo kwa kabiri, amakipe 12 niyo azahatana agabanyije mu matsinda atatu. Itsinda rya mbere rigizwe na Coastal Union yo muri Tanzania, Al-Wadi yo muri Sudani, JKU yo mu birwa bya Zanzibar na Dekaheda FC yo muri Somalia. Amakipe ane yo mu itsinda rya kabiri ni Al-Hilal yo muri Sudani, Gor Mahia yo muri Kenya, Red Arrows yo muri Zambia na Telecom FC yo muri Djibouti. Mu itsinda rya gatatu dusangamo APR FC yo mu Rwanda, Villa Sports Club yo muri Uganda, Singida Black Stars yo muri Tanzania na Elmerik Bentu yo muri Sudani y'Epfo. Ikipe izaba ya mbere muri buri tsinda kongeraho ikipe ya kabiri izaba yitwaye neza mu matsinda yose kwa atatu zizahita zibona uburenganzira bwo kwinjira muri kimwe cy'akabiri kirangiza amakipe 16 niyo yagombaga kwitabira iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup ariko atanu muri yo yahise asezera igitaraganya ayo makipe yikuye mu rushanwa ritaranatangira ni Simba Sports Club Young Africans na Azam FC zo muri Tanzania Vitalo FC mu Burundi na Tupisan Mazembe yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tukiri mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda yashyizwe mu itsinda rya kane mu matsinda 12 yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu muri Maroc muri tombora yabaye mera z'icyumweru gishize i Johannesburg muri Afrika y'Epfo amavubi yisanze hamwe na Nigeria, Libya na Benin. Umwe mu basesenguzi w'umupira w'amaguru aratubwira ingano y'amahirwe y'ikipe y'u Rwanda yo kuba yakwambuka itsinda ryayo igatsindira kujya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu ku nshuro ya kabiri.
Ni umwanya mwiza wo kugira ngo bafate bicare barebe yaba Nigeria tuzakina cyangwa se twara na kinye hari imikino twagiye dukina nayo Benin turasanganywe nkaba navuga rero yuko ari umwanya mwiza wo kugira ngo basubiremo barebe imikino bagiye bakina ibashe kugira icyo ibigisha babashe kurera bashobora kuboneka muri ebyiri za mbere kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Nigeria niyo ya nyuma mu gushaka tike gikombe kiri muri iryo tsinda turimo kandi turi kumwe nayo nubwo tutarahura nayo ariko nayo ifite target yo kuvuga iti kuki amavubi tutavana amanota gusa ni urugamba
iki gikombe cya 35 cy'ibihugu mu mpira w'amaguru kizakinirwa muri Maroc kuva mu mpera z'umwaka utaha 2025 kugeza mu ntangiriro z'umwaka 2026 amakipe y'ibihugu 24 niyo azaseruka ni ukuvuga amakipe azaba yaje mu myanya ibiri ya mbere mu matsinda yose uko ari 12 Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya naha tuyasoreje, mbashimiye ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, nirirwa amahoro n'amahirwe.